Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu gitondo kuno wa mbere kuri micro muri kumwe na Jo Diane nyina hazwengiye kubashikiriza amakuru yo muri kano gatondo tukayahera kuyagezeho ijya n'ino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane ndamutse nabateze amatwi muri aka kanya turiyahera muyavugwa mu karere k'ibiyaga binini. Igipolisi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo carahagaritse abantu bashika kuri bane ku munsi wa gatandatu mu gisagara ca Goma, umugwa mukuru w'intara ya Kivu y'uburaruko mu buseruko bw'ico gihugu, ni mu gihe bari mu myiyerekano yiyamiriza umutekano muke urangwa mu karere babamwo. Bavuga ko bari baje kugandarira urwaruka rwishwe n'igipolisi mu kiringo Goma yashizwe mu bihe bidasanzwe by'intambara. Imyirekano yasabye abategetsi b'igihugu gufata ingingo zihuta kugira hagaruke amahoro n'umutekano muri ako karere. Igisagara cya Goma kibamwo abantu barenga imiliyoni zibiri kimaze iminsi mu ruhagarara rutegwa n'umutekano muke, abantu batamenyekanye bitwaje ibigwanisho barashe bongera bica abantu bane mu ndwi iheze. Muri Burkina Faso ejo ku munsi w'Imana hazindutse humvikana amasasu menshi mu ikambi y'abasirikare bituma haba ubwoba ko hoba ariko haba kudeta. Umumenyeshamakuru yashoboye gucengetera no kumenya neza na neza ivyabaye yavuze ko abo basirikare basaba guhabwa abasirikare bakwiye no guhangana n'iterabwoba hamwe n'amafaranga akwiye muri ibyo bikorwa. Abasirikare bavuga kandi ko bakeneye ko ibiro by'iperereza hamwe n'ibiro bikuru by'intwara miheto bitwarwa n'abasirikare. Basaba kandi kwitaho neza bagenzi babo bakomerekera ku rugamba hamwe n'imiryango y'abasirikare bafiriye mu ntambara. Basaba kandi guhabwa imyerekano ya gisirikare iri ku rugero rw'uburemere bw'urugamba rw'iterabwoba barimo. Mu ijambo yashikirije ejo ku munsi w'Imana kuri televiziyo y'igihugu, umushikiranganji wa Burkina Faso kwivuna abansi Aimé Barthélemy Sampore yavuze ko perezida adafunzwe nk'uko hari ababikwirakwije nk'ibihuha. Yavuze kandi ko ikiri inyuma y'uko kurasa kw'abasirikare kitaramenyekana, ariko hari amakuru anugwanugwa atararonka ivyemeza avuga ko kudeta yoba iriko irashigwa mu ngiro. Mwavugwa mu makungu tuyahereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Amerika yasohoye itegeko risaba imiryango y'abadiplomate bayo bari i Kiev k'umugwa mukuru wa Ukraine kuva muri ico gihugu kuko Uburusiya ngo bushobora gutera umwanya wari wo wose. Ibi byavuzwe n'ubushikiranganji bwa Amerika bw'imigenderanire n'andi makungu ejo ku munsi w'Imana. Amerika kandi yaratanze uburenganzira ku bakozi ba ambasade badakenewe cyane kuvayo ku bushake bwabo, yongera hanura Abanyamerika bari mu karere ko mu buseruko bwa Buraya kuvayo ubunyene. Yavuze ko itazobasha kubakurayo igihe ruzoba rugeranye ko Uburusiya bwarinje muri Ukraine. Uburusiya bufise ibihumbi by'abasirikare ku rubibe na Ukraine n'ibiduga vya Blende, imodokari z'intambara, ibikoho vya muzinga hamwe na misile. Umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire ya Amerika arushiriza kuvuga igabisha rya perezida wa Amerika ko Uburusiya bushobora gutera umwanya uwo ari wo wose. Uburusiya burahakana uwo mugambi wo gutera Ukraine, ahubwo bugasaba ishyirahamwe OTAN guhagarika ibikorwa byaryo mu karere k'ubuseruko no hagati mu Buraya. Uburusiya kandi bubandanya busaba OTAN kudahirahira ngo ryinjize Ukraine muri uwo muryango. Hano muri Amerika abantu baharugwa mu bihumbi barakoze imyerekano i Washington DC ku mugwa mukuru wa Amerika ejo ku munsi w'Imana, bavuga ko bansa amategeko ya leta ya Perezida Joe Biden ku kwambara udufukamunwa no gutegwa incancu za COVID-19. Bari bitwaje ivyandiko bivuga ko hakwiye gushigwa imbere urukundo mu gishingo cy'amategeko kandi ngo ibihano bidakwiye gushigwa imbere. COVID-19 imaze kwirahira abantu barenga ibihumbi amajana 860 hano muri Amerika hamwe n'abarenga imiliyoni 5 n'ibice 5 ku isi nzima mu myaka 2 iki kiza kimaze giteye ku itariki ya 13 z'uku kwezi kwa mbere sentare ntayinyuzwa ya Amerika yarahagaritse itegeko rya Perezida Joe Biden ryategeka amashyirahamwe akoresha abakozi barenga ijana gucandagwa canke kwama bapimwa burindwi mu gihe banse gutegwa izo ncancu za COVID-19. Mu makuru y'inkino muri Burkina Faso na Tunisia byararonse itike yo kwinjira mu kiri kimwe cya kane gishiri cya nyuma mu gihe Gabon na Nigeria byasezerewe. Ni mu nkino za mbere z'icy'umunani gishiri cya nyuma zatanguye ejo ku munsi w'Imana mu higanwa ririko rihuza ibihugu bya Afrika mu mupira w'amaguru muri Cameroon. Mu rukino rwa mbere rwahuje Burkina Faso na Gabon, iminota 90 yarangiye urukino ari kimwe ku kindi, byabaye ngombwa ko baba binjira mu gutera penalty Burkina Faso icitsinda 7-6. Urukino rwa kabiri rwahuje Tunisia na Nigeria rwarangiye ku ntsinzi ya Tunisia ku gitsindo kimwe ku busa bwa Nigeria. Kuri uyu wa mbere Guinea ihura na Gambia, nayo Cameroon yakiriye izo nkino itane mu mitwe n'amazinga ya Comore. Iki gice cy'umunani gishiri cya nyuma kizorangira ku munsi wa gatatu ku itariki ya 26 z'uku kwezi kwa mbere, hamenyekane imigwi 8 izoja mu cya kane gishira icya nyuma kiri higanwa.
Aloise Bigirimana urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza. Ayo n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nongere ndabashimire ko mwandanye kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31, na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika. Ingingo nkuru nkuru zigize igice cya kabiri cano makuru. Kuva mwaka w'ishure 2021 ushira 2022 utanguye, nta mana rimwe ry'amazi riboneka ku mashure biri afise uburaro ari ku mutumba witwa Kwibuka uri muri commune n'intara ya Gitega mu Burundi. Mu kuja mu bwiherero abanyeshuri bibangombwa ko babanza kwambura zimwe mu mpuzu baba bambaye, babikora none kubera iki?
Aha dukora impuzu kubera iyo uvuyeyo harakanuko kenshi uzanye reka ku mwata ko gatandukanye
ku bantu b'abakobwa, na cyane cyane dukoresha amakotex mugani, kandi birasaba nuko koga minsi yose na cyane cyane.
Aba ni bamwe mu banyeshuri bo ku ishuri ryisumbuye yigisha ubuhinga ryitiriwe David and Maye riri ku mutumba witwa Kwibuka uri ku birometero bishika kuri bitatu uvuye hagati mu gisagara cya Gitega mu Burundi. Muyagezeho muri make mu gisata cya sport mu Rwanda, ekipi ya Kiyovu Sport iracari ku mwanya wa mbere muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere, naho mu Burundi urunani rwaraye rutahukanye igikombe mu higanwa ryatunganijwe n'ishyirahamwe rya basketball muri ico gihugu. Idonido ni mu Kansas. Nongere ndabahikaze n'inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Kuva mu mwaka w'ishuri 2021 ushira 2022, nta ry'amazi na rimwe riraboneka ku mashure abiri afise uburaro ari ku mutumba witwa Kwibuka turi muri commune n'intara ya Gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi. Abanyeshuri biga kuri ayo mashure baharara bakoresha amazi bavomye mu mwonga, bagatinya ko bashobora gufatwa n'indwara zifatira ku isuku rike. Mwishami Regis Deso ritanga amazi n'umuyaga nkuba mu Burundi bavuga ko ico kibazo bakizi ari ku mutsi wacu uri kurirwa. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika yifashijwemo n'abakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Ayo mashuri yose ari ku mutumba wo Kwibuka ku birometero bishika bitatu uvuye hagati mu gisagara cya Gitega na mashuri yegamiye ishengero ry'abagenzi. Muri ayo harimwo amashuri abiri afise uburaro bw'abanyeshuri barenga gato 300, naho harimo abana bangana uko, nta nima ry'amazi riboneka mu mabombo yubatswe kuri uwo mutumba kuva mwaka w'ishuri w'2021 ushira w'2022 ugitangura. Mane Nambona Adela, umuyobozi w'uburaro ku ishuri ryisumbuye ryigisha ubuhinga yitiriwe David and May cyo kwibuka, avuga ko ibura ry'amazi ryatumye hagabanurwa amasaha yo gusubira mu ivyigwa kubera abana babanza kuja kuvoma amazi bakeneye. Ivyo navyo akabona ko bishobora kugira ingaruka ku mwimbo w'abana. Uwo muyobozi avuga ko abanyeshuri bahora basubiramwo ivyigwa kuva saa 9 ariko ubu bahera saa 10 abanyeshuri bavuye kuvoma amazi mu mwonga.
Turafise ikibazo c'amazi, turi kuvuga caba ingorane ya mbere isukurira barike ca tuyavoma mu mwonga wa Rusengo. Uwo mwonga nawo duhurirayo n'abanyagihugu bava hakurya Kwankana, hariho umwanya w'ivyigwa baca bahomba. Tize twaje tubitangura saa 9 ariko ubu twaje twushira ku isaha kuba bari kuvoma icitangura saa 10. Ibijanye n'utuzu twa sugumwe biragorana cane kubera ko ayo mazi ntayabahari, kandi ko abo dufise bavoma amazi yo guteka gusa. Ayandi mazi bakoresha mu tuzu twa sugumwe haba gukora mu mashuri haba gukora aho baryama n'abanyeshuri bayivomera.
Kibi kibazo gikomeye iyo hageze gukoresha utuzu twa sugumwe, kuko babaza gukura uduhuzo two hejuru bakadusiga hanze kugira ngo umunuko ntubakurikire mu ishuri. Abanyeshuri bahiga bavuga ko ikindi kibazo kiboneka iyo hageze kugira isuku y'ivyambagwa, kuko baheza bakamesuza amazi atari meza kandi bambara udushati twera nkuko bishikirizwa n'abo banyeshuri biga mu buraro bw'ishuri igigisha ubuhinga.
Aha dukuri imoza kubera iyo uvuyeyo harakanuko kenshi uzanyereka ku munota ako gatandukanye. Ni vyiza ko kuri impunzu kubera sanga bigoye nyene igiye mu bandi n'akaodere kavuye nyene mo
hageze nk'igihe cyo kumesa uduhuzo. Umuntu afite uduhuzo dukeyi biragoye kubera naho nyene tugenda mu myonga mu migezi y'amazi ariko yarondera tukaheza tukaza tukamesa kwa duhuzo. Mu icyo gusanze abanyagihugu bo mikati ari benshi tutangura turakoresha amazi yo mu mwonga nayo ntaba ari meza cyane, ntigaheze ngo kere neza.
Iyo shika ugasanga kujya ku abantu baba ari benshi kugirana ko abantu ugasanga ushobora kuvoma amazi ugasanga yashobora gucafura ugasanga ateye indwara.
Nima Adele akurikirana abanyeshuri b'abigeme biga mu gisata bita sawifi cigisha ijambo ry'Imana, avuga ko hari n'utugwara abana bagwara yibaza ko tuva ku isuku rike.
Amazi ngana yahari atubwira baje kuvoma umwunga ugasanga ntibari kubariga neza, ugasanga n'indwara zimwe zimwe zitera kubera ubukene bw'amazi. Nk'indwara bakunze kurwara kenshi ni indwara usanga bari kuravuga ngo bari kubaribwa, ca twibaza ko kenshi na kenshi biterwa n'umwanda.
Cyongera kuba ikibazo kubigeme iyo bagiye mu mihango yabo yo mu kwezi nkuko bishukirizwa n'uno mwigeme yiga muri iryo shuri sawifi.
Ku bantu b'abakobwa na cyane cyane dukoresha amakotex mugani, kandi birasaba nuko koga misi yose na cyane cyane. Ibyo kandi biratugora mu gihe dushobora kuba twabuze amazi turiyaranja tugasaba hagati yacu tugafashanya, ubu bayafise agaha mugenzi we ubutayafise agashobora kuyaronka mu bwo buryo.
Jean Claude Manirakiza arongoye ishyirahamwe Regi Dezo ritanga amazi n'umuyagankuba mu karere ko mu ntara zo hagati no mu seruko, amenyesha ko icyo kibazo cy'amazi kwibuka caturutse ku mapompo aduza ayo mazi yononekaye. Uwo mutegetsi muri Regi Dezo abandanya amenyesha ko mu minsi y'imbere ibintu bishobora kuja mu buryo kubera ko ayo masoko y'amazi ariko aratunganywa ndetse n'amapompo aduza amazi akaba yaratumwe ko.
Desire Hatungimana urakoze, turaza kongera mu makuru y'imikino na sport mu mpera zano makuru. Tukiri kuyavugwa ku Burundi, President Evariste Ndayishimiye yinginga indongozi zo mugambwe aturukamwo CNDD-FDD guhagarika ingendo yo gutoteza abandi banyagihugu batari muri uwo mugambwe. Yayivugiye masengesho y'iminsi itatu mugambwe CNDD-FDD wasozere mu mpera z'indwi iheze mu ntara ya Gitega. Ibindi kuri ino nkuru tubibazumenyesha amakuru y'ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya, Eloge Wirikaneza.
Amasengesho arimo abategetsi batari bake n'abatambukanyi babo ku rwego rw'igihugu hamwe no ku mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Aha twavuga abarongoye inama nshingamateka na nkenguzamateka n'ibiro vyazo, umukuru wa sentare Ntahinyuzwa, umuhuza w'abarundi, umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD n'abashikiranganji ba leta y'Uburundi, icegera ca prezida hamwe n'umukuru w'igihugu bwiwe. Umukuru w'igihugu yashimye cyane umwumvikana avuga ko abarongoye bageze ko asigura ko ari igikorwa c'Imana atakuboko k'umwana w'umuntu kurimwo. Kubwiye biri mu Burundi na katabonetse
nta namwe byakabonetse aha abantu baba bakora ibiganisho bahora bakagwa na mundi bafite ibiganisho nyene bakagira inkambi imwe bagacungera umutekano w'igihugu, umwe akemera akaryama, ubundi ariko acunga umutekano akemera agasinzira. Ntivyimana sahi wacu.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yinginze cyane indongozi kwirinda gutoranya ku butoni abanyagihugu no kubavangura bafatiye ku byiyumviro bya politike.
Abarundi abenegihugu bakenye byinshi, barafise ubukene. Indongozi rero mubabera amaso akarenganya tugahe, tukabavanure nako, tubavanure no gucisha ku buhomba abenegihugu. Abagira politike bagire politike, umwe wese ukaranga mutima kiwe. Nta politike n'imwe ibaho utagira ubuntu, utubaha mugenzi wawe, utamubungabunga mu buzima bwe, iyo si politike.
Na Musenyeri mukuru wa Diyoseze nkuru ya Gitega Simon Ntamwana yunga mu rya Perezida ndayishimiye basanzwe n'abagenzi. Muhuka ya misa yuguru iki gikorane kizosozerwa kwa gatandatu w'indwi yashimangiye ko gukumira abantu no mu itangwa ry'akazi bikwiye kuba umugani mu gihugu abategetsi batunganya amateraniro yo gusenga.
Nimutubungabunge twese iyo tuva tukagera, kuko nta mwana n'ikinono, kandi mudakandamije cyane ngo mwirengagize abatari muri uyu mugambi wanyu. Ibyo ni ukurinda bibasaba. Nimubanze rero mwemere ko Imana iri kumwe namwe by'ukuri, kandi kubona umutima w'umwe niho muzotaha iwanyu mwungutse. Mugiye kudukorera atabiturire murinze kutwaka, atagukumira banaka mu kugerageza gusangira ibibanza by'akazi na bose. Naho koba gake umugambo umwe uzananye igitsure wa muti Burundi mu manga.
Imbere yo kuja kugurura kino gikorane, Perezida ndayishimiye mu ntango z'indwi yahavuye yerekeza mu Kayanza mu buraruko nyene, aho yagabishije abategetsi bakumira abanyagihugu bitwaje ubwoko.
None kuba umukuru ukaba indongozi ugaca wita ko uri ubwoko, none wumva uri indongozi y'abandi y'ubwoko bwawe, abandi bacabaho batagira indongozi. Izo ndongozi muzozibona zose zizana amacakubiri mu bana zitirira ubwoko. Muze muce mumbwira nta ndongozi tuzopfa twemereye yuko isubira kuri indongozi yitwaje ubwoko. Muze mumbwire ndabafashe ntazotunesha.
Mu Burundi kuvanya kwigendera Perezida Pierre Nkurunziza aja ku butegetsi mu 2005 hatunganywa amasengesho n'imiburi gatatu mu mwaka mu bihe bya Pasika na Noheli, hamwe no mu kwezi k'umunani ku gice cy'umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe, hamwe rero n'ayandi yaba ku rwego rw'igihugu. N'umugambo uri ku butegetsi urayatunganya mu bihe bitandukanye, ariko wo buri wa kane urangiza ukwezi abagumya banga ba Saint David babwirizwa kuja gusenga mu ngoro zawo mu gihugu cyose. Eroje uri kaneza, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari. Bamwe mu Barundi bakorera imirimo mu misozi miremire ya Minembwe iri muri territoire ya Fizi mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bagiriza abajejwe inzego z'umutekano kubahohotera babita abarwanyi. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo ari mu Minembwe.
Aba baturage b'Abarundi barenga ijana bakora imirimo y'ubuhinzi n'iy'ubwubatsi ndetse no gutwara za moto mu karere ka Minembwe kari mu birometero birenga 250 uvuye mu mujyi wa Uvira. Bagaragaza yuko bakorera amafaranga, ariko iyo batashe basubiye i Burundi bafungwa n'inzego zishinzwe umutekano zikorera muri Fizi kuko babita imbonera kure. Abandi redi tabara mu gihe abandi nabo bitwa abagwanyi ba Colonel Makanika uyobora umutwe wa twigwane ugizwe n'insoresore z'abanyamurenge. Kubw'Imana Bienfe amaze umwaka wose mu Minembwe akora umurimo w'ubuhinzi, yabuze uburyo asubira iwabo mu Burundi kubera atinya ko ashobora gufungirwa mu nzira no kwamburwa amafaranga yakoreye.
Iyo tuvuye mu Minembwe nko mu mukoko bariyeri sibiri uvuye kwa murima bariyeri gira gatatu n'iya kabiri zose iyo bagufashe bavuga ngo uri Murundi zana icyangombwa ukakimwereka mwama bagusaka amafaranga zose waciye bakazikwa, kandi bakagenda bahamagarana imbere bashika imbere naho ibaraka urabereka bakakubwira ngo zana tukwandike mu gitabo yuko ngusohotse. Amara kandi agacavuga ati sandurare izo sandurare mu nzira zose babaze kunyaze ukavuga ati je ntazo mfise izo mfise ngize, bavuga ati kura amahuzu yose nitutagusangamo uhamagara abanyu bakohereza ifaranga hanyuma atazibonetse ucufungwa mu gasha. Ngo bamwe bariko bavuga ati turi mbonera kure tuvuye kugwana.
Thomas Ndagwarukiye nawe ni umurundi ukorera imirimo y'ubwubatsi mu Minembwe ashimangira yuko yabuze ubujya subiri wabo.
Ikibazo dufise nuko tugere ino tujye gucingera, ariko hagera gutaha kibazo kikaba inzira nadushika mu nzira n'udufaranga twakoreye bakatutwaka rugashika atakintu tujanye bakadutoteza ngo turabarundi. Ino niko ndajya kweneza umwana nabuze ukuntu nta kubera inzira zabaye nabi cyane. Ndatiye ati nishika muza nutwo njanye baramfunga bangirire nabi cyangwa nutwo njanye batunyake nyene nuko nyene ivyo ntinye.
Kubera uburyo abo barundi bakorera mu minembwe bahohoterwa banyuze mu ibarabara rya Fizi Uvira, usanga bamwe muri bo barimo banyeshuri biga kuri kaminuza ya Minembwe bemera bakagenda n'indege kubera gutinya ko bashobora guhohoterwa. Sindayibagira Fisi yiga kuri kaminuza ya Ebenezer ya Minembwe.
Nkanka jewe igituma inza n'indege mvuye mu mwami wa Rusenda nk'umuntu yaronse bourse kuza kwiga kuri Université Ebenezer de Minembwe, bo abaturanye ntuyemo kenshi ntibemera yuko turi ku ishuri. Kumva z'umutekano iyo duciye mu ibarabara abantu tuye tuvuga ikirundi bamadushira hamwe n'abantu bavuga ikirimi cy'umu cy'ikinyamurenge. Urumva twese tuba victime cyo kimwe nk'abanyamurenge. Kenshi bakunze kutwita amazina menshi baca bitwa batwita yuko turi aba dushigikiye gumino dushigikiye batwigwaneho, abandi bakatubwira yuko turi aba FNL tugiye gufasha bamayimayi. Urumva twese dushatubura ikibanza nyamukuru dushobora kuba turimo.
Aba barundi bakorera imirimo yabo muri Fizi hari to basaba userukira Burundi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo.
Turasaba ambasadere arikisha sabacu yuko yotuvugira akaza adukurikirana ikibazo tugenda durana twese abarundi.
Natwagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa territoire ya Fizi kuri iki kibazo cy'abo barundi bahohoterwa, ntibyadukundira. Si mu mihanda ya Minembwe yonyine aba barundi bavuga yuko bahohoterwa n'inzego zishinzwe umutekano zibita abagwanyi. Veda Singavo ku bwaragijwe rya Amerika, Minembwe mutarakivuye.
Amakuru yacu muri kano gatondo tuyabandanirize mu gisata cha sport duhereye mu Rwanda, aho ekipi ya Kiyovu Sport ikiri ku mwanya wa mbere ku munsi wa 14 wa shampiyona y'umupira w'amaguru mu kiciro cya mbere. Mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda arabandanya nino nkuru yaduteguriye.
Ugo rukino rwa nyuma rwahuza urunani ya Dinamo imigwi ikomeye mu Burundi rwatanguye urunani rusumbye amwe bigaragara mu gwa Dinamo. Iyo migwi yagiye kuruhuka urunani rufise amanota 52 kuri 31 ya Dinamo. Dinamo naho yagiye irina na 5 tundi duce tw'urukino yaruhiye gutsindwa ku manota 95 kuri 73 kuko uwo mugwi umenyerezwa na Olivier Ndayiragije watanguye nabwo urukino. Uwo mumenyereza wa Dinamo akaba yemera ko barushijwe igisigaye ngo no kwitegurira ihiganwa ry'u Burundi bwose rigiye gutangura mu mpera za kuno kwezi.
Tugitangura byatugoye kugana twongera muri match ama aho natwatanguye buhoro bwabo abandi bace bazana murare natwe umenga bagace babira gato ngabo nibaza ko mu minsi izazokosora abakinyi baze bagiye bari determine kugira tsinda ba match.
Mu mugwi w'urunani hoho kari akanyamuneza ntangere. Alexis Hakizimana ajejwe igisata c'iterambere muri uwo mugwi utwaye ibikombe 5 muri 6 byatunganijwe n'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi aratubwira ibanga urunani rukoresha kugira abagere kuri iyo ntambwe.
Tubikesha isambere uburongozi dufise abarongoye umugwi bafise umwete n'ishaka no kwitanga by'iterambere rya ekipe yacu. Amakandi tubikesha staff technique iri elargi y'abantu bakora akazi bakunda kandi bagakora bumvikana. Amakandi tukanabikesha na n'umwete w'abakinyi amakandi n'abarorezi badushigikiye bari hafi kumva basunika umukinyi kugira ngo akore ibirenzizo ashoboye.
Muri basketball mu Burundi imigwi nka yose iri kwiritegurira ihiganwa ry'u Burundi ryimirije. Eme Bitagoye yigeze kubamenyereza umugwi serukira gihugu akamenyesha ko uburyo bwashizwe muri urwo rukino buzotuma haba ihiganwa ryoshe cyane.
Ndabona yuko ivo ubunye iri hejuru amakipe ayose arakomeye. Murabona nk'urukino rero karaba uno munsi rwa Dinamo y'urunani murabona ko urunani bafise abakinyi benshi bafite bando tushe ikomeye abakinyi bashasha baronse abavanga urabona ko bafise nivo imeze neza. Murazi urukino rwabaye hagati ya Dinamo na Jimukana hari urundi rwabaye bo n'ikivandimwe Kemwe na Remesha aho Remesha yashoboye gutsinda Kemwe. Urumva imigwi yose irakomeye kandi urabona yuko bagize amarokitima y'abakinyi batari bake turi bagakwirigizo biryoshe cyane.
Umugwi w'urunani watwaye icyo gikombe waciboneraho gushimira ku mugaragaro kizigenza uwo mugwi Elvis Hakizimana yahagaritse gukina urwo rukino inyuma
nyuma y'imyaka 20 akenera urunani umugwi wiwe wamuhaye agashimwe k'imodokari y'agaciro k'imiliyoni 15 mu mafaranga y'amarundi ishyirahamwe rya basketball naryo rimwemerera igitoro azokoresha mu kiringo cy'amezi 6 mu mupira w'amaguru naho ihiganwa ry'u Burundi ryarabandanije ku ndwi igira 19 umugwi wa Olympic Star watsinze Bumamuru ibitsindo 2-1 Top Junior inganya na Kayanza United igitsindo kimwe ku kindi umugwi wa Lecroco wanganije na Message Ngozi ubusa ku bundi na Flambeau du Centre yatandukanye na Buja City iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi Vitaro itsinda Royal FC bitsindo 3-2 Aigle-Noir itsinda Musongati igitsindo kimwe ku busa nayo umugwi wa Atletico New Oil ukabatsinze Burundi Sport Dynamique ibitsindo 2 ku busa kugeza rero kuri iyo ndwi ya 19 umugwi wa Bumamuru uri mu kibanza cya mbere n'amanota 40 ukabukurikirwa na Atletico New Oil ifite amanota 38 Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Jean-Claude Munyandinda tuve mu Rwanda tuja mu Burundi aho mu rwihurunani ari wo waraye utahukanye igikombe mwihiganwa byatunganije n'ishirahamwe rya basketball mu Burundi watsinze Dynamo mu rukino rwa nyuma ku manota 95-73 kabaye n'akaryo ko gushimira umukinyi Hakizimana Elvis batazira gafisi yahagaritse gukina inyuma y'imyaka 20 yaramaze akinura mu rwihurunani inkuru twateguriwe na Désiré Hatungimana
Mupira maguru, shampiyona y'icyiciro cya mbere irakomeje. Guhereje ubundi kwa gatandatu harimo gukinwa imikino y'umunsi wa 14 ari nabanziriza uwa nyuma y'icyiciro kibanza Fazale. Kwa gatandatu hakinwa imikino ibiri yombi bibera kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Umukino watangiye saa 6 n'igice, ikipe ya Kiyovu Sport yatsinze Espoir FC 2-1. Umutoza wa Kiyovu Sport Christian Haringingo avuga ko aya manota 3 bakuye muri uyu mukino ari ingirakamaro kuko yatumye Kiyovu Sport yongera kugaruka mu rugamba rw'uhatana igikombe cya shampiyona.
Twagiye twitegure cyane, tugatuti aya manota 3 tutari tuyashaka cyane kuko imbere yuko mu gice cya mbere twabuze amaokazio menshi twayarata ariko twagiye guhindura mu gice cya kabiri tuba opportuniste cyane okazio twazironse turazitsinda tugombora igitego twongera gutsinda n'ikindi kikirwa mu mata 3 objectif y'igikombe ni kubandanya duhangana ibaza yuko ekipe ziri imbere yacu atamanota menshi dusumbya muri bagiye gukina natwe tugomba turabe yuko ishobora gutsitana nayo natwe tukaza turavansa kugira ngo dushobore kuguma duhatana kuko urabona ko shampiyona ikiri kure turasaba tatatu ashobora kuduha
kweri saa 10 nanone kuri stade ya Kigali Nyamirambo hakurikiyeho umukino wahuje AS Kigali na APR FC aya makipe yombi yaguye miswi aranganya ubusa ku busa ejo ku cyumweru habaye imikino itatu kuri stade ya Kigali Nyamirambo umukino watangiye saa 8 ikipe ya Marine FC yagaragaje agati ikipe ya Rayon Sport itsinda ibitego 3 ku busa nyuma y'uyu mukino hakurikiyeho wahuje Gasogi United na Etincelles FC waje kurangira Etincelles FC itsinze Gasogi United ibitego 2 ku busa kuri stade Huye Butare mukura Victory Sport yatsinze Musanze FC bitego 3 kuri 2 imikino 3 isigaye uyu munsi wa 14 wa shampiyona iteganyijwe umunsi kwa mbere kuri stade Umuganda y'Irwavu ikipe ya Rutsiro FC irakina na Gicumbi FC ikipe ya Gorilla FC irahura na Etoile de l'Est kuri stade ya Kigali Nyamirambo guhera saa 6 n'igice nyuma y'uyu mukino hakaza gukurikiraho umukino w'ikipe ya Police FC na Bugesera FC guhera saa 9 kugeza ubu kuri uyu munsi wa 14 wa shampiyona ikipe ya Kiyovu Sport iri ku mwanya wa mbere ikaba ifite amanota 29 igakurikirwa ku mwanya wa kabiri na APR FC ifite amanota 28 AS Kigali ni ya gatatu ifite amanota 28 mwanya wa kane hari Police FC ifite amanota 23 Rayon Sport ni ya gatanu nayo ifite amanota 23 ikipe ya gatandatu ni Musanze FC ifite amanota 20 Marine FC ni ya karindwi ifite amanota 18 ku mwanya wa munani hari Mukura Victory Sport n'amanota 17 ikipe ya cyenda ni Gasogi United ifite amanota 16 Rutsiro FC ifite amanota 15 ikaza ari ya 10 ku mwanya wa 11 turasanga Espoir FC ifite amanota 15 nayo ya 12 ni Bugesera FC n'amanota 11 Gicumbi FC ni ya 13 nayo ifite amanota 11 Etincelles FC nayo ifite amanota 11 ikaza ari ya 14 ya 15 ni Etoile de l'Est ifite amanota 10 naho ya 16 nayo ya nyuma ni Gorilla FC ifite amanota 8 tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare umubano ukomeje kuba mubi hagati y'ubuyobozi bw'ishyirahamwe ryo mukino mu Rwanda na bamwe bahoze ari abaterankunga baryo ikinyamakuru impamba akadomo.com cyandika ko ishyirahamwe Ferwasi ryamaze kujyana mu nkiko uruganda rwa Skol rwenga ibinyobwa ndetse na kompanyi yitwa Gorilla Games umuyobozi w'iri shyirahamwe Abdallah Murenzi yabwiye ikinyamakuru impamba ko icyatumye bajya kurega abahoze ari abaterankunga abaterankunga baryo ari uko banze kubahiriza ibikubiye mu masezerano bari baragiranye. Uruganda rwa Skol rwahoze ari umuterankunga w'imena w'isiganwa rya Tour du Rwanda kuko rwatangaga amafaranga agera kuri miliyoni 80 y'amanyarwanda. Uru Ruganda kandi rwateraga inkunga ikipe yitwa Saka yaserukaga muri risiganwa mpuzamahanga rizenguruka igihugu, ariko ubu ngubu ikipe yamaze gusenyuka. Uyu mwuka utari mwiza hagati y'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda na bamwe mu bahoze ari inkora mutima zaryo ukomeje gufata indi ntera mu gihe hasigaye igihe kitagira ku kwezi kumwe ngo isiganwa Tour du Rwanda ry'uyu mwaka w'2022 ritangire. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwarimu duteze amatwi, aha niho tubaye turabangira amakuru n'ibiganiro vyacu vyo muri kino gitondo vyari biremeshejwe na Jewe Diane Ninahazwe yakoze Dieudonne Cubahiro yavyegeranije. Ku izina rya bagenzi banje bose ndabikebanuye, ndabifuriza kubandanya mururanirwa mu vyo murimo vyose, naho ubutaha turaza kuba turi kumwe